Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yigi kwashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muramutse cyuti mwese mu duteza amatwi. Uyu munsi ni kwa kabiri tariki 13 ukwezi kwa kane umwaka wa 2019 muri kumwe na Frederic Unikije. Ni Margarete Barankitse arongoye ishirahamwe Shalom mu kiganiro yatanze mu rwibi n'amashinga mateka yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa mbere. Inkuru kimwe n'inkuru yerekeye Uganda rwakoreshejwe n'ishirahamwe ryita ku mahoro na demokrasi Search for Common Ground hamwe n'inkuru ya Fabiola Bayisenge mu Rwanda arangisha umugabo wiwe yazimanganye hamwe n'inkuru y'inamashinga mateka yo mu bihugu byo muri Afrika y'umuseruko yatanguye ibikorwa byayo. Turazigira kwa ko mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Freddy. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Muri Afrika, abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Sudani bari mu mibonano yo kurondera kugena intumwa zabo zizo basirukira mu kanama k'abasivile n'abasirikare bwitezwe ko kagiye kuzorongora igihugu mu myaka ibiri yimirije. Nyuma yaho indongozi z'abasirikare bakuye Perezida Omar al-Bashir ku butegetsi mu ntango z'uku kwezi bemereye kuzosangira ubutegetsi n'abasivile mu kiringo cy'imfata kibanza. Naho bisa nuko ibintu biriko birajya mu buryo abari mu myerekano bo baracabandanya gusasagaza ku biro by'irembo ku biro by'umukuru kwirembo ry'ibiro bikuru bya gisirikare bavuga ko bazohava ari uko ubutegetsi bwegukiye aba civile. Igipolisi muri Uganda carongeye gufunga ejo ku munsi wa mbere umuririmbyi rurangiranywa akaba n'umushinga amateka Bobby Wine hari haize iminsi ibiri gusa akuwe ko igihano cyo gufungwa icyamaso mu rugo rwiwe. Umwe mu bamwunganira hamwe n'umuvugizi w'igipolisi bavuze ko ari umwe mu bashobora guhangana na Perezida Museveni mu matora yimirije. Bobby Wine afise imyaka 37 y'amavuko abonwa nk'umwe mu bantu bakiri bato bakuze ku ntwaro ya Museveni ariko agashaka ko ibintu bihinduka. Igipolisi camufunze inyuma ya yuko ahamagawe n'urwego rw'iperereza ku byaha by'imigumuke cyo ku munsi wa mbere mu gitondo. Byavuzwe ni umwe mu bamwunganira imbere y'amategeko Asumani Basarirwa. Umuvugizi w'igipolisi Fred Enanga yemeje itabwa mu mvuto rya Bobby Wine. Yabwiye itorokanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ati ari kumwe n'igipolisi kandi ariko arabazwa. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icegera cy'umushikiranganji w'ubutungane Rod Rosenstein ejo ku munsi wa mbere yatangaje ko atanze imihoho mu mabanga yiwe. Rosenstein yashikirije mu rwete rwo gutanga imihoho yahaye Perezida Trump ejo ku munsi wa mbere ko azorangiza amabanga mu kwezi kwa gatanu itariki 11. Ariko nta mvu yabimutumye yashikirije kiretse ko yavuze ko atacegera cy'umushikiranganji w'ubutungane abwirizwa kurenza amezi 16. Gutanga imihoho kwiwe kwatanguye kunugwanugwa kuvaho amatohoza y'umushingwa manza adasanzwe Robert Mueller arangiriye mu kwezi kwa gatatu ibyayavuyemwo bikamenyeshwa kumugaragara uharaheze indwi za babazibiri. Ayo matohoza akaba yaragamije kumenya nimba Burusiya bwarivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umurwi w'abimukira 174 bagizwe ahanini n'abanyafrika batabawe mu gisagara ca Misrata muri Libya baratwawe mu Butaliyani ejo ku munsi wa mbere guhabwayo ubuhungiro. Umushikiranganji w'ubutungane ajejwe intwaro mu gihugu hagati yavuze ko 68 muri bo bafise imyaka iri munsi ya 18. Umukuru w'ikigo ca ONU kijejwe impunzi HCR ariwe Filippo Grandi yashikirije ko abo bimukira bahungishijwe ubwicanyi bashobora guhura nabwo muri Libya. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati yavuze ko abashitse ku munsi wa mbere muri mu Butaliyano bagizwe n'abamuka muri Eritrea 69, abasomali 62, abamuka muri Sudani 5, hamwe na 5 nyene bamuka mu gihugu cya Ethiopia. Tugaruke muri Leta Zunze za Amerika. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwamenyesheje ko buzorungika abasirikare bashika amajana 3 ku rubibe Amerika ihana n'igihugu cya Mexique, bakazoba bagiye gufasha mu bibazo by'abimukira bivugwa cyane kuri urwo rubibe. Itangazo ryashikirijwe ejo ku munsi wa mbere n'ubwo bushikiranganji bwo kwivuna abansi rivuga ko abo basirikare ba Amerika bazofasha mu bijyanye n'intwaro, ibijyanye no kunguruza abimukira, gutanga imfungugwa, hamwe no kumenya ibyo bakeneye. Hasanzwe hari abasirikare bashika ku 2,900 basanzwe bari ku mirimo, hamwe n'abandi bashika 2,000 basanzwe baseruka gufasha rukambye ahadutse ibibazo mu gihugu, bakaba bariko barafasha ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati n'umutekano muri Leta Zunze za Amerika gufasha kuri icyo kibazo cy'abimukira basa n'abavogereye urubibe rwo mu nuko Leta Zunze za Amerika zihana n'igihugu cya Mexique.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza. Tumwese kamuni kamuna wandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika risamanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Inkuru zerekeye akarere ka Afrika ibiyaga binini. Imyaka ine nyuma yaho Burundi bwinjiriye mu ngwane za politike, ubu hahindutse iki? Hari za raporo za ONU zivuga ko abantu bashika ku 200,000 bishwe, naho abari hafi ku 250,000 bahunze igihugu kuva mwaka 2015. Ubu igihugu kiriteguriye gukoresha amatora rusange mu mwaka uza mu 2020. Mbega inzira y'amahoro no kwihanganiranira igihugu cyatanguye igeze hehe? Bimwe muri ibyo bibazo byarihwejwe mu biganiro byahuje kuri uyu wa mbere bamwe mu Barundi bo muri societe civile hamwe n'intumwa ziyobowe n'abashingamateka bamwe yamwe bo muri Kongre ya Amerika. Umenyesha bakuru w'Ijwi ry'Amerika Diana Nahazwe yakurikiranye ibyo bikorwa.
Abitabiriye umubonano wabereye ahakora inama nshingamateka ya Amerika aho i Washington DC bagarutse ku bibazo bitandukanye birimo ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro vya politike canke ibitandukanye. Umushingamateka Jim McGovern ari mu bafasha amajambo yavuze ko kuva intureka zo mu 2015 zaduka mu Burundi ibintu vyakomeje kuba bibi. McGovern yishimikije uturorero tw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje guhohoterwa, iterabwoba rikoregwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abari mu mashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike, niugagwa giradio yabongeza BBC n'Ijwi ry'Amerika. Marguerite Barankitse aramutswa ikigo Maison Shalom ati ni hamwe nyene amoso zatemba ja munda na yubundi bwarafutse umunwa. Marguerite Barankitse ukabona ivyo Burundi ni nako Lewis Madge atwari gisata ca Afrika y'ubuseruko mu ishami mpuzamakungu gita agateka kazi na muntu Human Rights Watch abibona. Kubwa Lewis Madge naho ubu atabakiratswa bari mu myerekano ntibisigura ko vyose vyera. Hano Lewis Madge ati kwica abani mu myerekano niko vyarahagaze kukata myerekano ikiba ariko kuvuga ko ibintu bimeze neza kuko atabagipfira mu myerekano twoba tugeranije nabi cyane ibintu bimeze nabi gusumba uko vyari bimeze mu 2015 Mugihe abari muri uwo mubonano bagarutse ku kibazo c'impunzi zifatwa nabi mu bihugu nka Tanzania na Uganda bamwe mu Barundi baba Washington barafise ico basaba leta ya America Jean Belkimas Manirakiza numwe muri abo Barundi Ibindi bibazo abitabiriye umubonano wo kumuhinga muno wa mbere bagarutse ko basavye leta ya Amerika gukurikiranira hagufi ikibazo c'amashirahamwe yasabwe gutanga imyidondoro ifatiye kumoko imbere yo gutanga ubuzi butandukanye bongera basaba leta ya Amerika gukaza ibihano no gufatira ambargo u Burundi kugira ngo ikibazo bisi ca politique catanguye mu 2015 kive mu nzira Diane Nahazwe akora inamashinga amateka ya Amerika kubwije urya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 Radio Ijwi rya Amerika Radio ya
Abatetsi baserukira ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi babona kwa Burundi bakwiye gutahura kumwe ingorane z'abahanze Ambassador Anne Casper yabishikirije igihe ishirahamwe Search for Common Ground yari riramutse ritanguza umugambi ugufasha urwaruka bise tuyage inkuru Ijwi ya Amerika mwishikirizwa umenyeshamakuru Eloge Wirikaneza
Urongo ishiramu Search for Common Ground mukarere kibiyaga binini asigura ko umugambi tuyage uzofasha abantu mu kubakangurira mu bijanye n'ubutunzi biciye mu kumenyesha makuru uwo mugambi ufashwe mu mugongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibicishije mu gisata cyayo cita iterambere USAID Ambassador Johan Casper aserukira Amerika mu Burundi avuga ko hambavu y'umutekano mu gushikira iterambere rama ari ngombwa ko abanyagihugu bafata ingingo zijanye n'ibibazo bibahanze
hariyo kubana mu mutekano ariko kandi hagakenerwa ko ababa mu gihugu baronka ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore gufata ingingo zibereye zerekeye ibibazo byabo bya minsi yose
umwe mu bakiri bato bari bitavye ibirori vyo gutanguza uwo mugambi nababona yuko ubushomeri buri mu bintu bikwega amatati mu gihugu.
No saba leta ko yofasha ugwaruka mu bijanye no kwiteza imbere na cane cane mu kuronka inyigisho zo gutunganya ubuzima igihugu cyose kigagirane kikakira izo nyigisho kugira ngo ugwaruka rutere imbere kuko nakare urari nzara hakazukiki inzigo muri ico gihe rero umuntu afise icakora wenyene ashobora kubaho neza atamanje kugira yanziko ico nico kinini no saba leta.
Umushikanganje wo kumenyesha makuru Frederic Nahimana yemeza ko hagiye gushirwa ingufu menyesha makuru kugira ngo hitabweho kwa mahashikirizwa makuru mu bijanye n'ubutunzi.
Mujiwa bitarike bimaze gukongwa kuburyo amakuru atorokanywa ninge natangwa yarekanye yuko avugwa amakuru yerekeye ibya politike n'umutekano menshi nuku guhiriza abamenyeshamakuru kugira bahindure ingendo bamena natyo batanga ibiganiro n'amakuru bifatiye ku butunzi ubwa mbere ubwa kabiri bifatiye uko abantu babayeho ubwa gatatu bifatiye ku ngorane abenegihugu bafise
umugambi tuyage ugiye kumara imyaka itatu ukazokorana namwe mu maradio yo mu gihugu cy'u Burundi.
Imuhanga mu majepfo y'u Rwanda haravugwa inkuru y'inyuruzwa rya Germain Bikorimana haheze ukwezi irengero ryiwe ritanzwi umutamukanyi wiwe Fabiola Bayisenge ndetse nabo bahora bakorana baratakambira inzego z'umutekano ngo zifashe kumenya irengero ryiwe. Ni inkuru ya Eric Bagiruwusa umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Ukwezi kurengaho iminsi mike kurihiritse bwana Germain Bikorimana ashimutiwe mu karere ka Muhanga mu majepfo y'u Rwanda n'abantu bataramenyekana. Uyu bivugwa ko yari umwagenti w'ikigo cy'itumanaho MTN abamutwaye ngo bamukuruye bamwerekeza ku modoka bamubwira ko bifuzaga ko ababikuriza amafaranga kuri telefone bahita bamwinjiza mu modoka ku ngufu yo mu bwoko bwa RAV4 y'ibara ry'umukara. Umugore we Fabiola Bayisenge avugana n'ijwi rya Amerika yatubwiye uko yamenye amakuru y'ishimutwa ry'umugabo we.
Abo bakorana ku kazi ngo babonye bamutwara ariko ntibabimenya neza hashize umwanya baravuga turi amuntu ntibabamutwaye baza kundeba turakurikirana tujya kuri polisi baratubwira ngo nta muntu uhageze. Ababibonye babonye umuntu ngamuhamagara ngo bamanuka hepfo gato yabamwinjiza mu modoka yarava y'umukara ntago babashije kumenya plaque z'iyo modoka ariko umwe mu bamutwaye babonye ari umupolisi wari wambaye sivile. Ubwo twajyaga kuri sitasiyo ya polisi ya Muhanga twasanze uwo mupolisi ahari tugerageza kubabaza amakuru turabaze ko twabonye umuntu watujyaniye umuntu mwamutubarije tukumva baratubwira ngo uwo muntu ngo umupolisi ngo ntiyari mu kazi kandi twarahamusanze ari mu kazi.
Madamu Bayisenge mu ijwi ryumvikanamo agahinda avuga ko nyuma yo kubura umugabo we yagerageje gushakishiriza hirya no hino ariko na n'ubu ntaramenya irengero ry'umugabo we.
Nabashije gushaka amakuru nkajya njya kuri polisi buri munsi bambwira ngo tugiye kubikurikirana bansaba impapuro byanditseho ngo mbibamenyeshe njya kuri RIB ikirego bakimanana nk'ibyumweru bibiri bambwira ngo barashaka amakuru. Ubwo nasubiraga yo barambwira ngo amakuru barayabuze ngo twebwe tujye tugenda tuyabashyiriye ngo ibo ntibashinzwe gushaka amakuru barambwira ngo ubwo ngubwo twebwe twarayabuze ngo tuzajye gushakira i Kigali.
Fabiola Bayisenge yabwiye ijwi rya Amerika ko nyuma yo kubura umugabo we wari utunze urugo byamuhungabanyije bikomeye we n'abana babiri bari mu ruhinja rw'amezi ane.
Yaramuhungabanyije kubera ko niwe wabashaga nyine guhahira urugo ubwo nyine ubushobozi bwahise burakora n'amafaranga nyine yacuruzaga muri ako kanya hari mu masaha y'akazi nyine ubwo barayamutwaranye.
Wowe ubusanzwe nk'umuntu mwabanaga hari ubwo wakekaga ko yashoboraga kuba hari abamushakisha?
Nta kibazo yari afite nta bantu barenze bamushakishaga ari inshuti ze hari abo bakorana mu kazi baratubwira ati nta kintu tumukekaho. Twabashije no kujya kuri MTN abo yakoreraga haratubaza se nta kibazo wenda nta namanyanga yaba yarakoze mu kazi yakoraga akaba ari wenda aricyo kibazo cyatumye bamutwara batubwiye ati ntacyo nta kibazo yarafite
bibaye ngombwa se ko ugira icyo usaba inzego z'umutekano
nazisaba ko bama makuru wenda niba yabafunze nkamenya ahafungiye nicyo nabasaba
bamwe mu babonye batwara bwana Jérémie Bikorimana kugeza ubu baratinya kubitangaho amakuru gusa abandi bakavuga ko mbere yo kumutwara bari bugamanya imvura na bwana Bikorimana aho bari bugamanya imvura bashyira mu majwi umwe mu bamutwaye ngo yari umupolisi yambaye igisivire bavuga ko yitwa Robert Sengi yumva ukorera kuri station ya polisi ya Nyamabuye mu mujyi wa Muhanga bagenzi babikorimana bakoranaga mu gucuruza serivisi z'itumanaho mu karere ka Muhanga bakavuga ko ibura rye rirushaho kubatera impungenge kuko nta kibi bari basanzwe bamuziho
uburyo duteme impungenge nuko tutazi uburyo yagiye cyangwa n'abamujyanye nyirizina kandi tukaba twaramubuze yari mugenzi wacu mu buryo bwose bushoboka tugomba kumenya ngo mugenzi wacu agiye gute abayeho gute cyangwa se ko tumubuze nitumenye irengero tukaba dufite impungenge z'uko kubera tutazi impamvu yabiteye natwe dusigaye bishobora kutubaho ntabwo tuzi ngo yazize ikintu iki
nabo bakagira icyo basaba inzego z'umutekano
bishoboka twamenya haherereye ndetse kandi ikindi cya kabiri tukamenya n'icyazi yazize haba hariho ikosa nyine yakoze akarihanirwa nk'amategeko nyine ariko ryaba ari ntajyo akarenganurwa akagaruka mu buzima busanzwe
inzandiko zanditswe n'umugore wa Bikorimana ariwe Madame Fabiola Bayisenge ashakisha umugabo we zigaragaza ko yabuze ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka mu masaha 8 z'amanywa ni inzandiko rumwe Bayisenge yandikiye urwego rwa polisi mu karere ka Muhanga ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu nubwo yandikiye urwego rw'ubugenzacyaha i Muhanga ku itariki 2 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka asaba ku inzego z'umutekano zamufasha gushakisha umugabo we bikamenyekana ho aherereye Hari kandi nyandiko igaragaraho ubuhamya bw'ababibonye yemeza ko uwo mupolisi uzwi ku mazina ya Robert Nsengi yumva ari mu batwaye Bikorimana. Iyo nyandiko ariko ngo station ya polisi ya Nyamabuye mu karere ka Muhanga ntiyayemeye maze ihitamo gutumiza abanyiru kuyandika. Bavuga ko bageze kuri station ya Nyamabuye bahabonye uwo mupolisi bavuga ko yitwa Robert Nsengi yumva icyo gihe bamubona kuri station ya polisi ngo yari mu mpuzankano z'akazi mu gihe kwifatwa rya Bikorimana ngo yari yambaye imyenda isanzwe. Tuvugana na bwana Modeste Mbabazi umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda yatubwiye ko ari mu nama adusezeranya kuza gukurikirana iby'iki kibazo kuko ngo mu biro bye kitaramugeraho kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru nitwari twakabashije kongera kumubona ku murongo wa telefone y'ingendanwa sirimwe sikabira abantu bashimutwa n'abandi bivuga ko baba batazwi bambaye imyenda ya gisivire inzego z'umutekano zigahakana ko zitabafite kandi bikazarangira zibagaragaje rimwe na rimwe bidegembya ubundi bari mu mapingu bitewe n'ibyaha ziba zibakekaho akwagira ubusajwi rya Amerika imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835
Inama nshingamateka y'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe rya Afurika mu museruko ejo ku munsi wa mbere ryarasubiye gukorana mu bikorwa byayo yarusha mu gihugu cya Tanzania aho ryariko risubiramo kwihweza umutahe iryo shyirahamwe ryakoresheje mwaka wa 2017 warangiye itariki 30 y'ukwezi kwa gatandatu n'inkuru ya Pierre Claver n'inkuru umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika
kuri uyu wa mbere inama nshingamateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yatanguye ibikorwa byayo bizomarindwi zitatu yarusha muri Tanzania mu byo bazokwiga harimo n'amaraporo gerekeye ingene uwo muryango ukoresha amafaranga bazorabira hamwe kandi n'ingene hojaho urwego ruhuza urwaruka muri ako karere ka Yase iyo nteguro y'itegeko itegekanya ko hajaho amategeko n'imigambi birabugwaruka ningene nzego z'ugwaruka mu bihugu bigize ako karere zosenyera ku mugozi umwe nkuko bitegekanywa n'amategeko agenga uwo mujyango. Mu kwezi guheze abashinga amateka bagiye mu bihugu byabo kubonana nabo byega bose cyane cyane ugwaruka nyene kugira ngo iryo tegeko rizobe rifise nguvu kandi ririmwo ivyifuzo byose by'ugwaruka. Kuvyereka amafaranga akoreshwa muri uwo mujyango mu nama ziheruka ku mwaka uheze, aba bacenga amateka ntibari bashoboye guhuriza hamwe kuri raporo yatanzwe. Vyabaye ngombwa ko umugwi w'abacenga amateka urabe vy'ubutunzi usubiramo raporo gutyo bose bakazoyica hirya no hino iki gihe. Ikindi abo bacenga amateka b'umujyango wa EAC bazoshimikira ko nicerekeye uburimyi, ubworozi n'igisata c'ingenzi canke ba mukerarugendo muri ako karere. Bitekanjwe kandi ko azoboneka akaryo kuko imigwi yose y'abashinga amateka mu bisata bitandukanye bahurira hamwe bakaganira ibibazo biri mu bisata bajejwe. Izo bari nk'inama rukokoma y'imigwi yose y'abashinga amateka. Mu kiringo cindwi zitatu bazomara abo bashinga amateka bazurabira hamwe aho umugambi wo gutwara abantu n'ibintu mu bihugu bigize karere ka Afrika yo hagati, igice ca Afrika y'amajepfo na Afrika y'ubuseruko ugeze. Ivyo bikajana n'inyubako canke amabarabara yabigenewe. Intumbero y'uwo mugambi uhuze ibihugu vya EAC, COMESA na SADC no guhuriza hamwe ivyerekeye ingendo, amabarabara, gutwara abantu n'ibintu kugira ngo ubutunzi n'abagwizatunga bahatorere akoyokwe. Ibihugu bigera kuri 19 bigize iyo mijyango biramaze guterera ivyumviro no kurabira hamwe ingene amategeko yo bameze. Ni mu gihe gisata cerekeye kugenzurira hamwe abinjira n'abasohoka muri ivyo bihugu kimaze gutangura kuja mu ngiro. Ikicicaro c'abashinga amateka kibereye yarusha muri Tanzania, mu gihe giheruka cabereye muri Zanzibar, kuko ibihugu bitandatu byose bigize uwo mujyango bibwirizwa kwakira icicaro cabo bashinga amateka. Igikurikira kizobera mu kindi gihugu kitaramenyekana.
Juti mwese mkundi radio hejuja Amerika vigana ya tuateguriye mwaka kanya vigaru kiengaha. Tuboneho kandi ya kanya kugushi mila engineer ya dufashe mwenga bugizi uma. Hamwe na Fasile ya dufashe kwegeranya vigana ya tuateguriye. Kuli mikuru malikumuna Federica Ngunikije. Ama kuru na yomu ashkirijuwe na Aloise Vigilimana. Mwa koze kututega matukui. Turabifurije. Ama horo numusi mwiza.
Radio hejuja Amerika. Yabayi kisubizo chachu. Radio America, yo, yabaye isubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi, yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu, yo, yabaye isubizo cyacu. Tanzi jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuza yo kwitwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi, yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu, yo, yabaye isubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka ko izorushiriza
Mwanya Yabaye Isubizo Chachu Radio Ijwi Rya Amerika Yo Yabaye Isubizo Chachu Mugutera Igihugu Cy'u Burundi